yenteri rano y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafite ijambo.
Kaze mwese muri kiganiro cy'ugwaruka. Uno munsi cerekeye ugwaruka bw'abarundi batabandanije ihiganwa mu gihe bari bagiye guserukira Burundi mahiganwa ariko arabera muri gihugu cya Croatia. Kiganiro mwagiteguriwe na Francine Kanyange.
Dafite ijambo.
Abarundi 10 bari bagiye guserukira Burundi mu ihiganwa ry'isi yose ry'umupira w'amaboko handball. Cyabatarenza imyaka 19 barabutswe iyo bagiye ku wa gatatu uheze ihiganwa ritarahera. Ibyo byamenyeshejwe n'igipolisi cya Croatia. Nkino bari gukina na Bahrain ku munsi wa kane na Nouvelle-Zélande ku munsi wa gatanu ntizabaye zikiba. Ibyo byatumye Uburundi buca buva mu mahiganwa. Igipolisi cya Croatia cyabwiye abamenyeshamakuru ko bakinnyi bavuye aho bari basanzwe barara isaha 9 n'igice z'umuhingamo mu masaha y'icyo gihugu. Igipolisi cyamenyesheje kandi ko cyari kikibarondera. Ugwaruka muri kiganiro baratubwira ibyo babona kuri ibyo byabaye ku rundi gwaruka.
Nabonye ibintu byinshi sino bivuga byose mana. Nabonye abinziko badashake ko bandi batera imbere. Mbona bakamenyi atana kimwe batazi. Niwe waturemye garagezo dutahure mana.
Ije nabonye
Leo sare mu Burundi ati ngorane turutavana ko tugarije Burundi nizo zituma hari abaronka kajyo ko kuja mu bindi bihugu nibagaruke.
Icambere imubabaro na gahinda kugihugu cyacu cy'u Burundi. Kugihugu cyacu cy'u Burundi koko urumva abacanye bari abategetsi bagize icyo gihugu cyacu cy'u Burundi baririmba ko mu gihugu cyacu cy'u Burundi ubuzima bwifashe neza. Murundi yishira akizana. Ibyo birateye agahinda kandi biraza guteza isoni igihugu cyacu cy'u Burundi. Abategetsi bahari uyu munsi babimenye babimenyere baze bavuge imvugo by'ukuri ijana n'ingiro. Ibyo nabivuga nisunze ibi bikurikira kuko nimba hari ugwaruka ruja muri ibi bukajabuka imbibe bugafata ingingo yuko utagaruka mu gihugu cyabo cy'amavukiro. Impamvu ni nyinshi. Impamvu ni nyinshi kuko hari akagwi karimo abo bategetsi nyine bapfukamye igihugu mu nda. Igihugu cy'u Burundi ubu afite amahirwe yo gusohoka ntiyoshobora kugaruka mu gihugu. Si ukuvuga ngo ni uko aba adakunda igihugu cyiwe cy'amavuke, ariko aranka abategetsi ukuntu batwara igihugu uyu munsi, ukuntu banyonoza amatungo y'igihugu, ukuntu bahohotera agateka kazi na muntu. Ugashubona ko cyo kuri mu Burundi baririmba amahoro kayirimba demokarasi, ariko ukabona yuko ubuzima buguma ari ngorane. Hari uguhunga umutekano muke, hari uguhunga ubukene uzura inzara muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi, hari uguhunga ikumira babana ati naka yamaze iki mu mugambwe tumugena y'amabanga. Ariko ntibibuke ko abariko batwara igihugu kandi bagifukamye mu nda atari icyabwenge nk'uko babivuga. Incyabwenge ziri mu mice yose, ziri mu migambo yose, ziri mu madini yose, ziri mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike.
Leonce asaba abarongoye igihugu kwikubita agashi bagatunganya neza igihugu kugira ngo bategure kazoza keza kubakibamwe.
Ibyukuri nyiricuwe umukuru w'igihugu ndi mutari ko sindikitungira namusabe ibi bikurikira. Nyakubaho umukuru w'igihugu twari igihugu cy'u Burundi uyu munsi mu rwaruka no gusaba ko imvugo yocana n'ingiro no gusaba ko wo kwikubita agashi ukibuka ko umugabo Sendi Defitete utarabaho igihugu cyariho ukibuka ko gutwara igihugu ugitwara mu kwaha ntaho bizoshikana Abarundi kuko uriko ubwira ikumira nta terambere ishobora kuba mu gihugu cyacu Burundi nta mutekano nta muntu ashobora kwishyira ngo yizane mu gihe hari impinga yanjye rero ntugwaruka nagusaba mwituze ushyira ubwenge ku gihe ubone ejo ushobora kutsoba atari huri abana bawe umuryango wawe igihugu iri ni ryorage uzobaraga sinibaza ko ari ragira izoba ryiza kandi rizoshitsa abana bawe gushika mu zabukuru cyukuri haragezeho mu kibuga saba gusa bahisemo kuguma mu mahanga hari abamenyesha makuru hari abamufata n'ingendo bahitamo gutoroka bakaguma muri ibyo bihugu babwiyemo rero urwaruka Imana ibice imbere
Rafiki ari muri Sudani ati birababaje kubona utewiteka ryo guserukira igihugu adakoresha mujanye atariko babiterwa ningene igihugu cyabo kidatunganijwe neza
urwaruka rwari guserukiye Burundi mu gikorwa cy'ikombe cy'isi yose mu mupira w'amaboko wa handball mu gihugu cya Croatia turashimira gusubira mu Burundi kubera ko imva ya mbere kuko kwaruka kubona aho igihugu cy'u Burundi kigeze musanze kigeze kure kigabone asosiyasiyo ya muri kama byavuzwe biranaboneka igihugu cya mbere gikenye ku isi azi yuko igihugu cyacu cy'u Burundi kandi siko byari rero ubwo kwaruka bisanze kwarose akajyo kugucika nk'uko abandi bana bava mu gihugu bajya mu bihugu bitandukanye rero rwaboneyeho akajyo kwarose amahirwe kuriko ariko mu by'ukuri birababaje ibitera soni ku gihugu kubona ukwaruka ruje guserukira igihugu tuba twatewe iteka ariko tugashika mu gihugu ugiye gukiniramo ugaca rukati korosi n'ibyarujyanye ntibabikore mu by'ukuri birababaje ibitera soni.
Rafiki ati hari hakwiye ko igihugu gitunganywa neza ku buryo urwaruka rusubira kugira umutima wo kukibamo batekanye muri byose
icyo umuntu yasaba urwaruka twasaba abarongoye igihugu na ntacyo hama ashyira imbere ineza y'igihugu iterambere ry'igihugu bakaraba iyo bajyana igihugu kugira ngo baduteze imbere urwaruka rureke kuguma mu mwiheburo aho rero nashyikiriza yuko abo sabambe kandi ntibabaye abanyuma murazi yuko mu minsi yahera hari aba igikorosi mushikirangaga anji yego wa mbere yagiye abatari perezida yagiye muri Itali amenyesha amakuru hama bakazi korosi bakaca bigumira kandi kubera ko n'abakora akazi agashahara ni gake ntikabishoboye gutunga imiryango yabo babone ibyo uri ukora akazi utagakora bose bari mu mwiheburo rero twebwe mu by'ukuri nko kwaruka turasanze Abarundi bose muri rusange
Lohia ari mu Burundi abona ko hari ingorane zari zikwiye gutorega umuti ubijyanye n'itunganywa y'ugo rukino rw'amaboko handball.
Bona yuko aba barongozi barongoye abo bakinnyi bo kwikubita gashi, biragaragara yuko amafaranga yose babona baronka y'agashiruka bute yo guha abo bakinnyi bacabashyira mu mifuko yabo, ahubwo nyabona nyabona kubona abakinnyi b'igihugu cyacu cy'Uburundi bagenda ntibagaruke ni ibintu biteye isoni, ni ibintu biteye isoni, ni ibintu bimara amage, byerekana ko bagaragaje akababaro bafise. Buriya ni kuva kera bari bafise akababaro bakabura aho babivugira, ubwo rero bagiye muri kwasi kugira bagume bagaragaje akababaro bafise. Abo barongozi abo babakinisha ni barabanyamanyanga, amafaranga yose bashyira mu mifuko yabo ho kubahereza abo bakinnyi nabo ngo bagire uko bifashishije. Nta mikindi mbona, ni uko mbona yuko abo barongozi bose barongoye urwo rukino rwa handball bobahagarika bose kubona abanyamanyanga. Murabizi ko kuva mbere bamwe bafata bashyiramo n'abadakina ngo babe ari bo bagenda hanze, hama kandi murazi ko bagiye badakwiye. Ni ukuri ni ibintu biteye isoni mu gihugu cyacu cy'Uburundi, haburemo n'umuntu n'umwe yovamo umukino. Abo bakoca uwo wese arongoye urwo rukino bose bakure bose kuko n'abanyamanyanga gusa.
Mike ari muri Canada ati leta niyikosore ingene ikora n'ahandi urwaruka ruzobandanya ruhunga igihugu.
Igihugu cacu birababaje, birateye agahinda, biragoye no gutahura mu gihe umwana ahunga umubyeyi wiwe. Leta ubundi ku isi yose aba ari umubyeyi w'abanyagihugu bose bari muri ico gihugu. Mu Burundi rero leta si umubyeyi, niho bivuze ko bibabaje aho umwana kuvuga umunyagihugu ahunga umubyeyi leta ubutegetsi, no mu miryango y'umwana ahunze umubyeyi ntibishika kenshi, ariko birinze bishika si ikosa ry'umwana, ni ikosa ry'umubyeyi. Umubyeyi aba akwiye kwisubira ko iyo umubyeyi atakubonera akazoza keza k'umwana n'ubutunzi bukeye bw'umuryango akabuhereza mu nyungu ziwe, ni ngombwa umwana avuga ati jewe umubyeyi wanje nta meza ndonderera reka nicire inzira. Mu Burundi n'akamaramaza aho leta yabwiriza kuba ari umubyeyi iduza amakori kugira ngo yigishe abana b'abategetsi, abana b'abanyagihugu baheba amashuri bakaduza amakori, abanyagihugu ntibakazazanirwa kugira ngo imifuko y'abategetsi ibomboke, amashuri, ibitaro, amaserivisi yose ya leta nta kigenda, nta mwizero uri mu gihugu, urwaruka ntirubona iyo ruja n'iyo ruva, barabumwiwe baracumura n'abasigaye mu Burundi buno ko buriyo baca, ico bituma n'abaronse akaryo baronse aho baca bagenda amazima yongo. Leta rero y'abarabandi bari bakwiye kwisubira ko leta y'Uburundi yari bakwiye kwisubira ko ikaraba ikituri kosa ikarikosora ntahandi n'abandi bazogenda.
Yasin ari muri Kenya ati ubukene buri mu gihugu n'itunganywa n'abigihugu bituma hari abashima kuja kuronderera ubuzima handi.
Icyo nohera ko nuko bibabaje cyane, ni ibintu bibabaje cyane mu gihugu cy'u Burundi, ariko rero ibi biva kukuntu abana b'u Burundi bafashwe uno munsi mu gihugu cyabo, uno munsi mu gihugu intwaro itunganije ibintu nabi mu bisata byose. Abakinnyi mu mategeko bategerezwa gufatwa neza, abakinnyi bo mu Burundi yabafashwe nk'abandi yo mu bindi bihugu, nta n'umwe abayumvira kukivamo, nta n'umwe abayumvira gusohoka igihugu, ariko ubuzima bubi barimo gufatwa nabi kutaronka gashahara n'ubukene buzingamitse igihugu gashusha ko intwaro mbire rero ndefite muri politike ibyo rero biratuma umuntu wese ashobora kwiyumvira gusohoka igihugu hama birababaje cyane kubona igihugu gishobora gutakaza urwaruka nka rujya anye rwarufise kazoza mu nkino hama ariko nta bundi buzima bari bujemwo no munsi mu Burundi umuntu wari we wese aburi yaja ariko ariyumvira gusohoka igihugu uno munsi mu Burundi wese muyaga arakubwira ati nta buziyonja mbuziyonja ndiyumvira gusohoka n'insohoka nzahehe umva yo kwari kwa nkari cyane rugize ibakwe rugize amahirwe yo gusohoka igihugu biragoye kuko kwiyumvira kugaruka mu gihugu umuntu wese ariko yumvira gusohoka ntera kamo abategetsi abategetsi ba leta gutunganiriza neza abanyagihugu batunganye neza igihugu igihugu gitunganye neza nta muntu n'umwe yo kwiyumvira kugisohoka nta muntu n'umwe yo kwiyumvira kukivamo na ruriya rwaruka rwasohotse si uko rudakunda igihugu rurakunda igihugu cyane ariko kuguma mu gihugu nawe uri kuricwa n'inzara kuguma mu gihugu utabona akazoza kawe ubona ko ibintu byose biri ko biraba nabi biragoye birabaje cyane rero uno munsi ku ntwaro ya CNDD-FDD Uburundi bugeze habi kuwa sasa ekonomike itera imanuka gushika rero ubu unye novuga ko atagitangaje ahubwo twotera amashugwe rujya rwaruka kumvuye ruzofasha abandi barundi bakiri mu Burundi ariko baragogwa kuko umuntu wese uno munsi yimvira gusohoka nzo byarondere ubuzima
nabonye abantu bica abandi kandi batabajya mbona n'abandi bicwa nabo bashize ku isi mbona dukabisiga akaba n'abandi badatinya
ikiganiro n'indafite ijambo bwa Nathan ari muri Kenya nawo kwifuza guhunga igihugu mu gihe akibamo atekaniwe ati abo bagenda baba babona ko umutekano wabo udakwiye mu Burundi
nta makosa yabaye kuko najye ndi mu rugo rwaruka bakambwira ati musereze i Burundi ni ukuri sinokuresha najye nogenda kandi ngiye najye mu rugaruka sinobamwe najye notoroka kuko uri kuritegereza mu gihugu cy'u Burundi si ahantu wavuga ngo uragiye bagarutse kuko si ahantu bameze neza sano bubahiriza umuntu sano batunganiriza umuntu abo nahantu bakeneye kunyaga umuntu kandi nahantu bakeneye kwica umuntu bamwiciye apfe ahagaze kuko maze kubona abantu barinze bajya inyuma y'igihugu bakagihunga bari muri misokana kaba bagata n'igikorwa cy'abajyanye bagatoroka uciye wari urugasubiza amaso inyuma mu Burundi ho hameze gute batorotse iki bahunze iki kuko Burundi bwacu ubona ataha kigenda rero nanjye simbe nk'aba bantu batera amakomantere yabo iri na biri najye mbaye mu rugo rwaruka nohunga kuko inzara irisha abanyagihugu ubukene burisha abanyagihugu nakwishyira nakwigana bafite icyo kuturatoteza none gasha wumva icyo gihugu kidafite ubwigenge kidafite demokarasi ari igihugu ikihe yewe icyo nabona nakuva mu mukuru w'igihugu nawe ari icyo ukorera abarundi icyo ukorera abenegihugu abenegihugu bareke kwicwa n'inzara bareke kwicwa n'intwaro mbi yabo burumatari umukuru w'umutumba umushefu de zone abapfukama mu nda akabahohotera kandi bari mu gihugu cyabo ahubwo ubonye ikintu mbona mu gihugu cy'u Burundi umunyamahanga ari wabayeho neza kurusha imvukira imvukira y'igihugu nawe ubayeho neza benshi baratoroka bagahunga ku mvu yuko babayeho nabi abanyamahanga ni bo babayeho neza ni kuko abanyamahanga bo babaho neza imvukira zikabaho nabi ni kuko abanyamahanga bokoreraho inyungu zabo mugabe imvukira zikagera kuri inyungu zabo zigasohoteza njyewe icyo nababona ni barari igikwiye cyo kunganisha abarundi hama n'abarundi isinzi bahunze bagatahuka
Clark ari mu Burundi ati je biterwa nuko ugaruka rutabona akazoza kago mu Burundi
muraje uko ubuzima mu Burundi bwifashe n'amaso bicara ko cyane ugaruka abagiye batujara bo bwe kurabusanga baramenyereye amagogwa guhera za 2002 nko babivuga guhera za 2008 kuduga 93 ariko biravuga yuko na kera hariho inzara zashoboye kwibasira Burundi zikabashegesha cyane magabe bivuga yuko haba turi kunkora bya cyane magabe muri make ngo bivuga yuko abarundi ari abantu bakunze kwiyanda bafite cyane kandi by'amarushanwa cyane cyane ndavuga aba atubyara rugaruka rero rwacu rwagiye rero rikorera umuvuduko isi igendera ko mu gutera imbere aho no bihugu cyaburaye nubwo sitabyegeranya cyane ariko sanga ubuhegeje ishuri ashobora kuba amaze gutora icyerekezo cy'ubuzima bwiwe muri kazoza nshazokora mu kazokora kuronka imodoka yiwe ntigibe ingorane kuronka laptop ntigibe ikibazo ashobora kuyunguruza ava mu gihugu ajya mu kindi uburyo bwo kuyunguruza ntikibe ikibazo ashobora kwiriha itike y'indege gushinga umuryango ibintu nk'ibyo akabona yuko ataramana neza n'imiburiburi by'ibanze akabona yuko ashobora kubironka ibyo byo kwigurira amamodoka cyangwa indege cyangwa inzu zihambaye nabyo nakabona yuko ashobora kugira indoto yo kuzabishyikako nubwo atabishyikako akavuga yuko ibyo bazi bikeya by'ibanze ashoboye kubishyikako gutyo agaca abaho ari mu munezero jire nabyo hano mu bundi wacu ko ntabizi yuko ari kivira cyose si ukiga uyamaze tukiga gutandatu tudamaze minsi yari kashi kashi hajya muri jire ngo ubu uye gushinga umuryango byananiye hanyuma urabona yuko n'abakobwa batakirongorwa n'abahungu ntibakirongora kubera iki byananiranye uheze ishuri uca wicara dipome ntacyo kimaze kwiga ntacyo bikivuze tunora sani defrede tubetse hari kare n'ibyo by'ubuzi no kubaho gushyiraho binanirana umuntu agasanga yabuze icyo afungura tubetse hagati n'ibyo kuronka ubuzi gushinga ingo kwigurira ipantaro nziza ahubwo n'icyo afungura bikananirana none mwumva umugeni yashobora kuronka amahirwe yo kujya gukinga ibyo by'uburundi akabugarukamo aca uwe kamwe nyine bava mu nda y'ingoma niyo baronka amamisi yo kujya hanze hanyuma bakagaruka kubera aba bagiye ko bashyikira mu bintu mugabo umugeni azi ko yashegeshwe ayo mahirwe ayabonye aciye abyazamo umusaruro ni ikigeni biba biriho kibituma nta cyizere kigihari cyo kubaho neza mu Burundi ku bajene
munsi ari mu Burundi ati umwiheburo uvuye uko igihugu kimeze utuma hari abadashima kugaruka mu gihugu iyo barusa akajya ko kugenda
ukuri uko kwaka kwagiye gusarukira Burundi muri hano bare rukaca ruhunga ukuri kwagize neza cyane kubera muri ubu Burundi ushobora kuza kubamo igihugu ahubwo cyo guhunga abantu benshi bakagihunga ni igihugu gisigaye kirimo akarenganyo kadasanzwe kunyaga amaparasera y'abantu kunyaga amatongo y'abantu ubukene inzara ibiciro biduga ibitaro bibura ni ukuri ahubwo umuntu yoronka hajya twebwe ubu Burundi tukabusigira abashene tudefudede bonyine tukabuta tukabuhunga kubera ibibi bikorwa n'uyu mugambwe uri ku butegetsi ni ukuri ahubwo abo bagiye n'ubuzajya hanze n'ubundi ntacyo bazagaruka kubera iki gihugu bitwawe nabi cyane
duherahereze kuri Fabrice ari muri Zambia atabarongoye igihugu ibyo bavuga bituma urwaruka babona ko atagaciro igihugu kibaha
yeho urwaruka ntibintangaze nk'uko ubundi wese ari mu gihugu cy'u Burundi bitamutangaza kuko abo bana b'igihugu bagiye gukina baserukira igihugu icyo gihugu nyine bagiye baserukira ni igihugu nibaza ko umunsi kigeze ahantu ngira umwasi ashaka niko nabivuga kuko ni igihugu umunsi kidaha agaciro urwaruka amajambo abategetsi bakoresha menshi amajambo yo gucoza urwaruka ko ari mburakimazi ko bagenda bakiga hama bakagenda ngo bagahindukira baza gusaba akazi leta urumva batwigisha kwibako rero je ne ufatane ubwo rwaruka imana iruhezagiraho ruri hose kandi irurinde banashobora no kuronka akazi nabo rero barahavuye baragira antrenema mu Burundi hama bashitse muri korowasi kumbure baragerageje baratahura amajambo baguwe mu gihugu ko bavugirwa kwibako rero bari baye ko nibaza yuko gusa twofata tuti imana barinde hama babe baruye aharutaha kuronderaho ubuzima hama nibaza yuko iyo umubyeyi akubyaye naheze ngo akwereke ati tongo rya sogokuru wawe ni iri kandi uzubaka hanaha rondere iyo uja kubaka ukahagura cyangwa ukagira njere nta kintangaje ko bwo rwaruka rwashije kwiyumvira ntirugaruke mu gihugu kuko rwinshi ndahage wasanga kumbura harimo nabo babagiye batabonwa neza mu gihugu kumvuze n'izindi ntawo bideha ngira ngo nibaze uko igihugu kitapanze neza gushika uyu munsi cyane cyane ku bintu byankenerwa bishoboka byashobora gutunga urwaruka uyu munsi rero leta y'u Burundi nibone ko ni sura
ibone ko ibintu bigoye tacirikira fasha ugwaruka mu umunsi mu gihugu atacirikira fasha
yikebuke
no kuvuga ko irabe ko yari sura ikomeye cyane yaho bagejeje igihugu aho bageze yuko nabashoboye guserukira igihugu hanze bagenda ntibagaruke uwe ni ibintu biteye isoni ku gihugu ni ibintu bibabaje ariko nakundi kumbore hari gihita nabizi bo banyaza amagara kubera politike mbiri mu gihugu ni na politike taraba na gatoyi kwaruka
kumbure ni cewe ngenda ngo nibibushanye kuko bingora kumenya inkosi y'ibintu mweranda ari nikiye mboni kirenge yukomera kwanje abisi niko kimeze mana tubabarire ivyo nabonye mana
ikiganiro ndafise jambane ukigarukiye uno munsi cashimikiye kugaruka rwazimanganiye mu gihugu cya Croatia aho bari bagiye guserukira Uburundi mu nkino z'umupira w'amaboko handball z'abatarenze imyaka 19 muri iki kiganiro mwumvise insiguro itangwa n'urwaruka basaba abarongo igihugu gutunganya neza igihugu bagasubira guha umwizero abakibamwo wakazoza keza mwakoze mwese mwaduteze amatwi tubifurije kuroranirwa naho kwa gatatu uza
cari ikiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawe.